Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for Kira, the VOA's weekly health program for Burundi.
Kira!
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 Kira! Ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mu kongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ubuzima bw'abantu benshi burarokoka bivuye ko amaraso aba yatanzwe. Umwaka uheze igitigiri cy'abatanga amaraso ku isi cyariyongereye gushika ku miliyoni 107 mu gihe bari mu miliyoni 80 gusa kubwa OMS ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu. Muri rusange ukwegeranya amaraso byisunga inzira zibiri, hari ishyira imbere ugukorera ubushake. Ubwo buryo bwatumye ibihugu 71 byo ku isi byegeranya ayarenga ibice 90% byayo bikeneye mu kiringo cy'umwaka. Ibigo bimwe bimwe byigenga birashobora kugura amaraso bishyira mu bubiko bwabyo. Ibyo kandi byatumye ibihugu 73 biyaronka ku bice 50% nk'uko ishyirahamwe OMS ryabimenyesheje. Ibiharuro by'iryo shyirahamwe mpuzamakungu byerekana kandi ko umugwi w'amaraso yatanzwe ku bushake ariwo urangwamwo ayagwiriyemwo imigera. Tumenyeshe ko hari n'amaraso aboneka biciye mu gusubiriza ayakoreshejwe n'umwe mu bagize umuryango. Amakuru dukura hirya no hino yerekana ko ibihugu bya Afrika bikiri inyuma mu gutanga amaraso ugereranije n'ibimaze gutera imbere. Imvo n'ubwinshi bw'indwara ziyagwiriyemwo nka sida, sifilis, igisukari na malaria zituma abatari bake batemerewe kuyatanga. Iyindi ni ukwijukira gutanga amaraso kutaratera intambwe iboneka. Muri rusange abakenera amaraso baguma bagwira. Ivyo biva kwiyongerekana ry'abageze mu zabukuru bakenerana ntaryo ukongerezwa amaraso mu gihe bavugwa. Ikindi ni iterambere ry'ubushakashatsi busigaye bukenera amaraso menshi. Icyo mwomenya ni uko batari bake bijukiye ugukoresha amaraso gusumba uko vyahora bivuye kuko atakigwiriyemwo indwara zihererekanwa biciye muri iyo nzira. Mu kiganiro cacu cuno musi turabira hamwe ibijanye no gutanga amaraso. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alan If Irankunda, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati hokogwa iki kugira ngo igitigiri c'abatanga amaraso yo gutabara imbabare ciyongere? Ngize inyishu zago
mutumenyesha ahantu batangira amaraso hariho ndetse n'utavyipfuza ukamwigishwa iminzizamwo
leta icishije mu madini atandukanye bakabikangura abaturage
guhimiriza ahantu haba abantu benshi mu masosiyete
ni ukurushiriza kugira ingufu mu kwigisha abantu bakamenya inyungu ziri mu gutanga amaraso.
Bajejwe intwaro ku mitumba bobisemerere kugira nk'abo bamaze gukwiza imyaka 18 no kurengana boshobora kuyatanga kugira ubuzima bw'abana data nabo bukire.
Vyoca ku maradiyo, ku mateleviziyo n'intwaro nyene igafasha.
Nkuko ariko baravuga ngo habeho inyigisho zo gukundisha igihugu, habeho n'inyigisho zo gukundisha abantu gukundana no gufashanya mu bwo buryo.
Amaraso twayahawe n'Imana, woheje gutanga amaraso cyagaruka ubwo nyene ntacubura ahubwo ugumukomera.
Ushira ivyapa kirimo abantu bakagenda babisoma ku mabarabara kumure vyokangurira abantu benshi bakabibona.
Ugufatira ku gitsina ni imwe mu ngingo zisungwa kugira ngo umuntu yemererwe gutanga amaraso. Muri rusangi abagabo bayatanga inshuro zitandatu ku mwaka mu gihe abagore ari zine gusa. Icyo mwomenya nuko kuri bompi ikiringo cyo gutanga amaraso kirinda gucamwo n'imiburiburi amezi abiri. Umukenyezi yibungenze narekuriwe gutanga amaraso cyo kimwe n'imbere y'amezi atandatu amaze kwibaruka. Abaganga basaba ko umuntu yoba yafunguye bihagije imbere yo kwitaba ico gikogwa. Vyongeye abwirizwa guhita anyu bizana ingufu ico gikogwa kirangiye no kuguma hafi y'abaganga kugira ngo akurikiranwe mu bijanye n'ibishobora guhinduka ku magara yiwe. Ugushira mu bubiko amaraso y'abagendana ingwara zandukira ni citondegwa. Imvo no kwiyubara amaraso yanduye yo hava tegwa abagwayi. Kugira ngo twuve neza ibijanye no gutanga amaraso, tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu gisagara cha Bujumbura. Diane, ijambo ni gwawe.
Nandi ufise amahegre mero kajari.
Ibiganiro hagati y'abaje gutanga amaraso n'abajejwe kuyabafata mu kigo CNTS bifasha gutahura ko bikwiriye kuyatanga. Yene gutanga maraso ategerezwa kuba afise imyaka hagati ya 18 na 65 y'amavuko akanapima ibiro 50 nibirenga. Ukumenya nimba adaherutse kugwara ni nkenegwa kugira ngo ntahava zungurirwa ariko aratanga maraso. Ku umutima utera cyane cyanke bukebuke arinda guhabwa irindi sango akazona yatanga ari uko asubiriye gupimwa. Bizimana François yari yaje gutanga maraso ku kigo CNTS cy'Ibujumbura yatashe atavyakoze kuko umutima wiwe utatera ku rugero rushimishije. Uwamagara yifashe neza aca bandanya mu kibanza gitangirwamo amaraso. Abanywanyi ba CNTS baratahura ko baba bariko barafasha imbabare. Vyongeye barahamenyera uko amagara yabo yifashe. Eliane Bucumi numwe mu bari bahejeje gutanga amaraso igihe dushika kuri CNTS ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amaraso.
Kubera ntanga amaraso abana banje ngumvise ko bambiye ko ushobora kubazana kwapimira group sange zabo na hepatite n'umushinga ntahe wanje.
Inkuru dukura muri ico kigo CNTS zitumenyesha ko ibitigiri vy'amaraso ari mu bubiko vyiyongereye inshuro zibiri muri uyu mwaka uheze. Iyo ni ingaruka nziza yamahimiriza aca mu masengero, muntu waramiheto no mu banyeshure bo mu mashure yisumbuye no muri za kaminuza nkuko Prosper Ndayishimiye arongoye ibisata vy'ubuhinga muri CNTS avyemeza. Umwitwarariko wo kurokora ikiremwa muntu ni utuma bumva akamaro ko gutanga amaraso. Ikindi abantu batahura nuko mu gutanga amaraso baba bayibikiye nabonye n'ubwabo. Twumvirize Nathanael Nzoyikorera umunywanyi wa CNTS.
Kugize nka gisida amaraso bayaguha ta amafaranga utanze ningira kamaro rero kuba uyibikiye.
Naho biruko impingira cyari ndende kugira ngo haboneke amaraso ku rugero rw'ibihumbi 180 by'amasaho ku mwaka rusabwa ku rugero mpuzamakungu n'ishyirahamwe OMS gitamagara y'abantu. Ingaruka nuko mu Burundi bama bakerereje ayakenewe ku bice 200% nkuko ikigo CNTS kibimenyesha. Ibura ry'amamodokari arerura ububiko bw'amaraso iyavana ahaba yafatiwe nimwe munsiguro. Inkuru dukura mu muryango wa Croix Rouge utabara imbabare cyo kimwe no mu kigo CNTS zerekana ko ugukorera hamwe bitaragera ku rugero rushimishije mu itunganywa ry'amahimiriza no gufata amaraso kubavyifuje. Muri rusangi abanyagihugu kubwabo babona ko hoboneka uburyo bw'uko batanga amaraso batarinze guti kivi bariko. Prosper Nkurunziza akorera ku gituro cy'imodokari zunguruza abantu muri komine Ngagara kuri station mu quartier ya gatatu.
Tunakoboza bakazasanga kuri parking banamwe adufise wo gushika hariya.
Aseswa ntarenga igice kimwe kwijana cayegeranijwe. Ikindi twabwiwe nuko amaraso aheza gasuzumwa indwara zandukira kandi zidakira nk'imigera ya sida, igitigu B na C hamwe na sifilis. Ariko rero abakozi b'inkehwa cyo kimwe nibura ry'ibikoresho n'intambamyi zibuza CNTS gupima indwara nka malaria nkuko bisabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS. Kugira ngo amaraso ntiyononekare ategerezwa kubikwa mu masandugu akanyisha hagati y'ibipimo 2.8 vya Celsius ayandi nayo akaja kubipimo munsi ya 30 vya Celsius. Ikibazo cy'umuyaga nkuba usanzwe udakwiye mu gihugu muri rusangi ishyirahamwe SNTS gemeza ko cyagitoreye inyishu. Vincent Havyarimana ajejwe igisata gishinzwe gucungera ko amaraso atajamwa gatosi.
Turafize icyuma bita mu gifaransa groupe électrogène ubwo nyene umuyega nkuba wa regitezo ucitse nta nurinda kugikoresha cyo nyene kica gikora umuyega kukagumaho amasaha 28 na 28.
Tumenyeshe ko abantu bari hagati ya 30 na 40 batanga amaraso kugushaka ku munsi ku kigo SNTS nkuko inkuru twakura zibitumenyesha.
Abahinga mu by'ubuvuzi basaba uw'amaraso yatowemo utunenge ko yosubira kwipimisha indwara yo bafise, kuko ubukomezi bw'ivyuma bikoreshwa mu kuyapima bishobora kuranga indwara zidahari. Ugusiga ububiko bw'amaraso bugaragara nico ubuvuzi bwo kwirinda nk'uko ishyirahamwe OMS ribisaba. Ivyo vyojana no gusuzuma na ntaryo ayinjira n'ayasohoka, tutibagiye ukongereza ayahasanzwe iminsi 14 imbere yuko arangira. Ivyo nibihanurwa n'ibigo bijejwe ububiko bw'amaraso. Ukurondera abanywanyi bashasha co bigikorwa ca minsi yose. Kugira ngo twumve neza ibijanye no gutanga amaraso, tega amatwi ikiyago twagiraniye n'ujejwe ubuhinga mu kigo kijejwe kwegeranya no gutanga amaraso SNTS. Prosper Ndayishimiye aganira na mugenzi wanje Diane Ndonse.
Ndayishimiye Prosper, ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Twumvise ko mwateye intambuko muri uno mwaka uheze mu bijanye n'amaraso mutoza. Hoba habaye iki?
Kera twari dusanze dutora amaraso mu banyeshure ni mu basirikare gusa, hanyuma ni mu bajeshure nyene kubera ko bamwe bagenda bahava hakaza abandi. Twagerageje kugenda dushirayo ivyo twise amaklebe 25. Umunyeshuri ahereye gutanga ku myaka yemewe gutanga amaraso azoshikana imyaka 25 akwije inshuro 25.
Mu buryo bwanyu ngaha aye muri iki kigo cya SNTS hoho na nzitizi zari zihari zituma nyene amaraso mudashaka kuyatora ku rugezo nyene gwisununu.
Kare twakora amagonge abiri bikaboneka ko abantu benshi bararuha bakajuragirika, mugabo tukora gonge nike tukageza isaha 9:30.
Abantu basanzwe bakora ubuzi bari ahantu hamwe baravuga yuko bamukwiriye kubashikira kugira ngo bashobore gutanga amaraso.
Ngira abashoboye gukurikirana imboneshwa kure barabonye ko twashoboye kugenda gukorera muri Leo, turamaze kugenda gukorera muri Benibe, turamaze kugenda gukorera muri Societe de Gardiennage. Twe twashaka gushikira umuntu wari we wese, ariko kubera akazi nako kaba gatunganijwe ukuntu hari gihe bishika ntiduhuze programa neza.
Prosper Ndayishimiye ndabakenguruki.
Ego nanje ndabakenguruki.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza aka karirimbo kaduhanura kubungabunga amagara yacu. Twibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijaye no gutanga amaraso. Gwaruka ntimurambigwe. Gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uyo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Umuntu yobetaga amaraso afise ibiro bingahe?
Chanyo kukira tanga maraso yuba fungura ingaburo imeze gute.
Yuba ni miburi iburi afisi ibiro mirongo itanu uduga. Kutanga maraso bisaba yuko umuntu aba afisa amagara meza. Mu mfungurwa afungura ingaburo zitatu zisabwa zo kwama ziboneka mu mfungurwa afungura ku munsi ku munsi. Ni kuvuga nkomeza mubiri, sanganya ngaburo na ndema mubiri.
Mbaza ndakwishura.
Nizihe ngwara zobuza umuntu gutanga maraso?
Wa muntu agena numugera wa sida, wa muntu agwaye hepatite B canke C. Bishitse akagenda kuyatanga atarabimenya, barafise umuhinga bwo gupima izo ngwara zitatu. Ibyo ngwara bazisanze mu maraso ntiwaheza ngo bakoze ikina kimwe.
Mbaza ndakwishura.
None umuntu wari we wese arari kuri we gutanga maraso?
Bwa mbere no kuraba yuko umuntu akwije imyaka. Aho bishika yo umuntu agakunda gukama maraso atazi gituma. Nkabo rero ntibari kuri we kugenda gutanga maraso. Canke yaramaze imise agwaye ari hagikira.
Mbaza ndakwishura.
Hariho abantu baruguru sanga begereye ama centre de sante. Ugasanga ibyo bigo ntibiri hafi. Iyo bigenza gute?
Yoheza akabaza yuko atabitaro bikuru canke ibindi bigo bijeje kwakira abatanga amaraso kugira ngo nabo baheze bamuhe umuco canke akabaza yuko atamasekeza yimirije arashokuro nk'umuco akamenya ikiringo canke ryari bazoba bari hafi.
Rugamba rwa makinka yanje
kwaruka nimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibazo mu mutura. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Umuntu kugira atange ayo maraso asabwa iki?
Birasabwa yuko umuntu aba yaviteguriye kuko usanga atanga inusu y'iritiro ry'amaraso yiwe. Kumva ko ico gikorwa yacakiriye atabwo bugira ntibize gutuma uhahamuka. Ikindi kintu baraba ivuduka ry'umurindi w'amaraso kugira barabe yuko byose bimeze neza.
Mbaza ndakwishura.
None iyo umugore yabungenze canke ari mu butinyanka arashobora gutanga amaraso?
Abagore bibungenze kenshi barakunda gushikirwa n'ingwara yo gukama amaraso. Nico gituma atamaraso batanga. Hama iyo bari mu mutinyanka, umugore aratakaza ibitare bike mu mubiri wiwe atamaraso batanga.
Mbaza ndakwishura.
Nashaka mbaze ko itanze amaraso ugatangana ko bikugira wewe uyatanze.
Birashobora gushika ukagira ingaruka aho zubonye uri kayatanga aguye isari canke akagira ibizunguzungu ngaho nyene baca bahagarika kandi bakabamumvisha yuko iyo mari iminsi atamaraso ari karatanga.
Mbaza ndakwishura.
Ngiye wo utanze amaraso hama gasanga urafise nk'ingwara zidakira bica bigenda gute?
Aho nyene watanze amaraso baraheza bakabikumenyesha. Ahasigaye ayo maraso ntacu baheza ngo bayakoreshe, baraheza bakayasisa kuko aba acafuye.
Rugamba rwa makinka yanje.
Ikiganiro nikira. Nubu njene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo by'ugwaruka. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
None ko ngaha twebwe tuyatanga ku buntu. Iyo maze gushika mu bigo bijeje kwegeranya amaraso. Ubu bayatanga ku buntu canke
aya mavuriro canke bijya bitaro bijye kurondera amaraso baragura kijya kintu baba bitsemo amaraso kimeze nk'isashe bakongera bakagura n'urya muringoti ukura aya maraso muri iyo sashe iyaherezwa uwayakeneye. Hama ibitaro iyo umuntu akeneye amaraso aheza nawe nyine akagura ivyo nyine. Ariko ico mukwiye kumenya nuko ajya amaraso ni ku buntu.
Mbaza ndakwishura.
Nagira mbaze zijya karte batanga mu gihe urumunywanyi atanga amaraso. Akamaro k'ijya karte bishifasha ku munywanyi.
Nariho gakarata kerekana umugwi w'amaraso urimo. Ibyo bigufasha cyane cyane iyo nkaho babugize ikibazo ukagira isanganya ukabukeneye amaraso vuba na vuba bakamenya umugwi w'amaraso bagusabira. Iyo umaze gatatu utanga amaraso uraheza ukanoswa agakarata. Iyo bishitse watanze gatanu umuntu w'incuti ya hafi ni kuvuga umugore cyangwa umugabo abana wavyaye baramutse bagize ikibazo bagakenera amaraso uraheza ukariha hamuga hezo ugasubiza nyagi papuro warihiye ko baraheza bakakwishura kuko ba uru umunwani akomeye karafasha ubwa mbere kwerekana umugwi wa maraso karashobora gufasha umwe mu muryango wawe
mbaza ndakwishura
umuntu ko atabaze amaraso abafise mu mubiri ashobora gutanga amaraso angana gute ku mwaka
iyo umubiri wacu utanze amaraso uraheza ugasubira ukiyubaka kugira ukora yandi maraso bivuga yuko inyuma y'amezi atatu umubiri wabo uba wasubiye kumera neza kugira ngo ushobore gutanga ayandi maraso nico gituma batanga ikiringo c'amezi atatu
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayugwaruka n'ubunyene tumiramate mu gusubira kumviriza ku karirimbo kaduhanura kubungabunga amagara Jambo abanywanyi bacu umunywanyi atashatse kwivuga izina avuga ati ndabaramukije narumvise ikiganiro cyatumenyesha ivyerekeye uburyo kama bwo gutandukanya ivyaro uwo munywanyi abaza ati ni ryari umukenyezi ashobora gusama inyuma yo kuva mu butinyanka muganga Anita Munyana tanga inyishu kuri iki kibazo
ikiringo gikomeye cyo gufatira ko nujya mu munsi wa mbere umukenyezi cyangwa umukobwa abonye amaraso hama guhera ku munsi wa 10 ufatiye kuri uwo munsi wa mbere abonye amaraso ugashaka ko iyindi minsi 10 irenga ko ni gihe umukenyezi ashobora gusama imbanye nico gituma yo kwitwararika kwibuka umunsi wa mbere abonye amaraso niho aheza akamenya iminsi yiwe y'agasama
Uyo munywanyi nyene arongera akabaza ati mbega umukenyezi arashobora kuja mu butinyanka inshuro zibiri mu kwezi muganga Anita Munyana subira mu ishuri yo munywanyi
mu bisanzwe umukenyezi aja rimwe mu kwezi iyo atasamye imbanye biramutse bibaye ku rero akaja kabiri mu kwezi yo kwirukira kwa muganga mu maguru masha kugira yisuzumishe
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye. Twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zagize ico zibafashije. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubyiye iki. Aho gwaruka rutanga isiguro kumyibutse bakurambere. Uno munsi uvuga uti ushaka umubira abirakuya bikubyiye iki?
Bikubyiye iki?
Kwifuza kurya utakoze bwirizwa gukora kugira ugivyo wabiri yakuye
bikubwiye iki
iyo wipfuza ikintu ko kigira ko umanza kuruha ngo utemeye kuruha ndacyo wimarira
arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira Shimire Diane Donse yafashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu akirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 953 ubusa 74 canke kuri 79 934 77 canke kandi kuri 79 988 13 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Je me demande pourquoi les coups d'état et racisme et la haine, pourquoi la politique disait-il pour rien. Chaque jour je me demande pourquoi les coups d'état et racisme et la haine, pourquoi la politique disait-il pour rien. À cette question sérieuse, nous faut une réponse de cet esprit chida mettre à l'abri nos enfants. Où sommes-nous? Où allons-nous, mes frères et sœurs? Réveillez-nous et nos consciences aussi. À cette question sérieuse, nous faut une réponse de cet esprit chida mettre à l'abri nos enfants. Où sommes-nous? Où allons-nous, mes frères et sœurs? Réveillez-nous et nos consciences aussi. Il faut nous mettre ensemble et rassemblons notre intelligence. Notre volonté pour reconstruire la société africaine. Vive cet esprit colonial, vive cet esprit d'esclavage. C'est de nous mener que des pas notre sang. Nous sommes pour devenir cette Afrique authentique. Soutenons nos populations, tous les projets de construction. Élite au continent Afrique, Chida. Aujourd'hui n'est pas rose encore, mais pour demain tout espoir est permis. Mettons à profit nos richesses naturelles pour contribuer, biouer à nos avancements. Aujourd'hui n'est pas rose encore, mais pour demain tout espoir est permis. Mettons à profit nos richesses naturelles pour contribuer, biouer à nos avancements. Ouvrons tout grand les yeux sur l'évolution des savoirs. Mettons fait au pillage et rassemblons nos idées. Échangeons nos cultures et finis l'Afrique à Chida. L'esprit des gosses mais des méchancetés, des mélancolies. Participe à toute évolution, à tout développement économique, technologique ou culturel. Ouvre la porte à tout bienfait, formons-la sur les passés. C'est de nous mener que des pas notre sort. Ils sont nous pour devenir cette Afrique authentique. Sonnons nos populations, tous les projets de construction. Lita contre une Afrique Chida.
Adieu, Afrique Chida.